mugiye mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nchuti bakunzi muteza matwi ganiro vya radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri siya gatano muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya bigizwe ahanini na zimwe mu ngingo mugomba mukurikire.
Hari abantu bahunga bahenzwe n'abakozi bishira hamwe impuzo makungu byita impunzi HCR bababwira ko bazokwakirwa neza. Hari imiryango usanga iba mu Burundi no muri Tanzania.
No mushinga mateka Venant Hatungimana yagiriza abakozi bishami rya ONU gitaha impunzi ku isi RCR gukokeza abarundi kugira ngo bahunge. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Nongere ndabahikaze miganiro vyacu vy'uno mwanya umugwi wo mu namashinga mateka y'u Burundi wa maho hujeje ibibazo vy'umutekano uragiriza bamwe mu bakozi b'igisata ca ONU kijeje ibibazo vy'impunzi RCR ko ariyo batuma abarundi bahungira mu bihugu bibanyi icegera curongoye uwo mugwi yabishikirije kuno wa kabiri abashikiranganje ba leta bajeje umutekano no kwivuna abansi bari bitavye ubutumire bw'inamashinga mateka kugira ngo bishobore kutubazo dutandukanye tw'abashinga mateka. Idonido no munyamakuru wa Trevariste ziko banyanka yanyarukiye mu kigobe aho inamashinga mateka y'u Burundi korera
ariko ashikiriza icegeranyo cy'umurwi wo mu namashinga mateka wa maho ujejwe gukurikirana ibibazo by'umutekano icegera cy'uburongoyi uwo murwi yashikirije ko amakuru baronse ku rubuga afise ivyo avuga ku bakozi b'igisata cauni kijejwe impunzi ku isi HCR bamwe muri bo umushinga mateka Venant Hatungimana abagiriza ko aribo bahamagarira abarundi guhunga
ko hari abantu bahunga bahenzwe n'abakozi bishira hamwe impuzo makungu byita impunzi HCR bababwira ko bazokwakirwa neza. Hari imiryango usanga iba mu Burundi no muri Tanzania ku buryo habaye agakoma baca basimbira Tanzania bakagaruka bumvise bigenze neza. Hari rero uruja n'uruza rudasanzwe rugoye gukurikirana bivanye n'abajejwe umutekano badashobora gukwira hose.
Eka n'icegera cha kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka Joki Nishiteretse yunganira icegera cy'umukuru w'uwo murwi wo mu nama nshingamateka ujejwe ibibazo by'umutekano ku bijanye n'uruhara rw'abakozi ba HCR mu ihunga ry'abarundi afise icyo asaba bo vyega
bashitse iyo bahungiye bavuga ko mu Burundi bicika kandi bagiye bamwe bahunze ubukene nk'uko babishikirije canke bagenda bakurikira ka gafashanyo bahereza hariya. Ibyo rero cyo bitwesekaza umutekano canke ukubona agashoko Burundi kuko bavuga ko bicika. Nashaka niyo umushikiranganje ajejwe umutekano burana n'umushikiranganje agira intwaro yo hagati bagakoranya no muri HCR kugira ngo iyo ngendo ihagarare.
Umurwi ujeje gukurikirana ibibazo by'umutekano mu namashinga mateka usanga guhungabanya umutekano ukuvogera urubibe no kwakubuzima abarundi byarakozwe n'igisirikare cy'u Rwanda icegera cyo murwi wa maho wo mu namashinga mateka. Umushinga mateka Venant Hatungimana yabajije abashikirangaje b'umutekano no kwivuna abansi ikiriko kirakorwa.
Bimaze kwibonekeza kenshi ko hari ukutumvikana hagati y'igihugu cacu n'igihugu cy'u Rwanda kubera gupfa urubibe mu gace ka Sabanerwa mu ntara ya Ngozi hamwe na mabayi mu Kibira. Abasoda b'u Rwanda bakaba bamaze kwica abarundi babarashe n'inkoho ko hashinzwe umurwi uhurikiyemwo abaserukira ibihugu vyose umuti wo gushinga uburimbi bugabura ibihugu vyose ugeze hehe ko abaraswa n'abasoda b'u Rwanda bivurwa ko baba barenze urubibe vyo bari vyo canke n'umubano mubi
ariko yishura kuri ivyo bibazo bitera umutekano muke kuri ubwo bw'u Burundi n'u Rwanda. Umushikiranganje wo kwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba arimesha aba bakuru bibe mu mvugo yakoresheje Emmanuel Ntamvukiye avuga ko igisirikare cy'u Rwanda kidateye ubwoba afatiye kuri kahise.
Ikibazo kijanye n'abene gihugu badafise umutima utekanye hariya muzamabaye kubera umutekano muke bamafise ubwoba yuko abanyarwanda bazogira icyo babakojeje. Je ndibuka nkiparena intara ya Cibitoke barakimbakije harimba bahaye kandi narababwiye nti nibatekane barime ku mutima harya abanyarwanda cyane babwira nuko batinya abasoda b'abarundi kandi nakahise karabigaragaza nta na rimwe abanyarwanda bateye u Burundi ngo bagende impore. Izina ryo mu Kirundo rirabigaragaza ni ntambara yabaye hagati y'Abarundi n'Abanyarwanda. Byarabaye aho hari birundo byabari kuri urwo rugamba aro ribatekane no bahamagarira gusa ubahiriza akamo leta yabateye ibikishije kubajejwe intwaro yuko bugira discipline nkiye abanyarwanda bafise ari yahagurye.
Iyo nyishu y'umushikiranganje w'umutekano ku kibazo cy'umutekano kiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda isa niyashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame mu minsi heze yabwijwe ijya Amerika ko bamusotora mu myerekano yatunganijwe ku butaka bw'u Burundi. Abayitabye bavuga ko bazomumesa ko hari umurongo ntarengwa. Evariste Nzikobanyanka, Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste Nzikobanyanka, tukivuga ibyo by'abarundi bahunga. Bamwe mu barundi birukanwa mu gihugu cy'u Rwanda biturutse ku mvo zitandukanye bavuga ko bigorana gusubira mu zabo. Bamwe muri bo babwiye ijwi rya Amerika ko badashobora kuronka itike yo kubashikana iyo baje bahunga bava. Umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze mu ntara ya Kirundo yavuganye na bamwe muri bo, maze dutegura ino nkuru.
Harakindwi zirenga zibiri abarundi baba ba 200 birukanywe ijwi rya Amerika ryashitse ku mutumba wa Bwibikara uri muri komine ya Busoni rihasanga abarundi bagera kuri babiri bahacumbitse inyuma y'iyo minsi yose bamaze birukanywe. Uwo mutumba bacumbitse ko uri ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda. Cyo kimwe n'abandi benshi bamaze kwirukanwa bavuga ko bahogwa kuba badafise ibyangombwa bihari kurira kuba muri ico gihugu.
Ubwo baraje baradufata tuvugiye kugemurira abarwayi bagiye kubyarira mu bitaro abagore bacu baturadupakira batujyana guhigisha abandi barundi. Abarundi barabahiga batwuzuza imodoka batujyana mu murenge. Hashitse iminsi ngahinyine cy'umwaka kigiye gushira baca batwimura batujyana aho biti zaza
batujyana muri gereza y'Izaza. Sasa twabayeyo kuva ku nkingi cyo kwa kane badukurayo kwa gatatu mu gitondo batigizanga kuri diwani icyo tubiye n'icyo gusa ngo gishaka ibyangombwa. Abangana n'abavandimwe twarabanye igihe kinabe gihe kirekire naje imbagana mbona baranyakiriye.
Abo barundi babiri bavuga ko vyanse ko babandanya iyo bavuka kubera kubura uburyo bwo kwiyunguruza.
Abo zitekeye kubera badufashe nyine nk'abantu bingegera kandi twari dufite aho twari tuba n'abacu bose basigarayo imiryango yacu abana n'abagore bose basigayeyo. Ubu nta mwenda tugira wo kwambara twaje ku nyine tubona twabuze n'itiki tugeze iwacu cyo abana bane abahungu batatu n'umukobwa umwe.
None mubayeho gute?
Hakubaho nyine n'abavandimwe badutunze nyine twashikiyemo iyo babonye rasiyo baratumenya nk'abantu twarishikiyemo tugana
kujyangirire ku mavuko kureba ababyeyi byarancanze ntabwo navano n'amaguru ngo nagirayo.
Basaba intererano kubo bishobora bagasaba no kwegerezwa imiryango yabo yasigaye hakujya.
Ikibazo ifite nuko nabona nk'icyangiza mu rugo nkajya gusura ababyeyi ko babayeho cyede nkabasaba yuko ari nk'ibishoboka bakandira umuryango wanjye no nkawubona nkajya kwicara mu rugo ndi kumwe n'umuryango wanjye. Kuko umudamu yikira abana batandatu bari wenyine kumva ko yivunanye cyane.
Umuryango ubacumbikiye uremeza ko atari ubwa mbere abarundi birukanwa bahura n'ibibazo nk'ivyo. Umwe mu bagize uwo muryango avuga ko ari ngombwa kwakira umurundi mwene wabo.
Tubonye rero bamaze kuza birukanwe twarabakire nk'uko ari bene Burundi turasabikanye utwo dufise twose kuko uduke dukihanira bankana. Icyatubabaje ni kimwe nuko birukanwe badafise abadamu babo bakabasigayo n'abana. Twari kunezerwa baje bazananye n'abana babo kuba nta kundi twarabakiriye nyine nk'imiryango. Icyo tubasabira nuko uwogira icyo abafasha uwo ari we wese ashobora kwizirika ku mukanda mu nda akabafasha kandi turizeye neza ko bazoshikira imiryango yabo vuba cyane.
Umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo Daniel Macumi avuga ko hakenewe ikigo cyo kwakira by'agateganyo abarundi bahunguka.
Mbese twaranasabye ko ngaha mu ntari wacu hobaho ahantu twoza turakirira by'agateganyo abahungutse ariko ntikirakunda cyane kubera bisaba ko aba bafasha bikorwa bafasha nka za HCR n'izina n'ayandi mashirahamwe yo dufasha hakabaho icyo kigo kugira ngo abahungutse bashike mu mihana batacumukuye cyane ari abaja za Muyinga abaja za Ngozi abaja za Bujumbura reka nabaja mu makomine yo ngaha nyene mu ntara usanga bashitse ba barushe
uwo mutware yavuga ko ico kigo coweza kikakira n'abarundi birukanwa
abo bose tubona ko vyogenda nkuko nyene bakabanza bagashikira urabo nabaza ari benshi bagashikira ku mupaka nivyo hari haba barashika mu mihana iwabo ariko hari abusanga bashitse barushe cyane habonetse icyo kigo bagashikiramwo bakaruhuka hanyuma akaboneka n'uburyo bwo kubashika ku makomine byo bari byiza cyane bagashika n'agateka kabo keza
mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijuri Amerika
tukivuga makuru avugwa mu Burundi abagabo batse n'abagore barenga umwe muri commune bubanza intara ya bubanza nyene bafise ibibazo vy'ingene bazobandanya barira abana mu gihe bosezerana imbere y'amategeko n'umugore umwe nkuko itegeko rishasha ry'umukuru w'igihugu cyo Burundi ribisaba umunyamakuru wacu Diane Ndonse mu ntara ya bubanza reka atubwire byinshi kuri ino nkuru
abagabo bafise abagore barenga umwe ku mutumba gahongore wa commune bubanza bavuga ko bikibagoye kwiyandikisha n'umugore umwe imbere y'amategeko nkuko bisabwa ahanini ikibazo gihagaze kubana Bizimana Michelle numwe mu bagabo bafise abagore babiri ku mutumba gahongore
abana rugo babiri ntiturandikwa mugabo rero ndacyari n'ikibazo cyo twokwandikwa kubera bose bamfitiye abana none nandikwa n'umugore umwe uwo wundi abo bana banje acabashira he agumye aho muhira ntibocabwa ngo ndacyamutahira agiye iwabo naho yogena njani yabo bana banje kubatungirayo
aha tukibutsa ko n'amategeko agenga ingo n'imiryango ategekanya ko abana baregwa na se kubw'ivyo bamwe mu bagabo bavuga ko kuvavanura n'umugore bafitaniye abana bidakunda uyu mugabo afatira ku bucuti bw'ibirezo by'abana buguma bubahuza
ubucuti bw'umugore wabyaye ko abo bana bari impande zawe bugumamwo ntiwigere ubukura kabisa nene kutoreka kubasumira ubise umugore kw'abana akaba atari kuwundi mugabo araho kubera abo bana uramukenera urumva atakukubaza aransi y'abana nawe ukavuga ati gumaho
abagore babiri basangiye umugabo umwe nabone bafise ingorane yo kurera abana batari kumwe na se akarorero nicimpaye bugenia afise abana batatu umukuru akagira imyaka 5
tufise kibazo cy'abana kubera baragoye gose kuko ntisinuri bubajane kure yase ntibajane wanyu kuri kundi urya nuwo nyene mutonyo barakurikiranya akajya niwe bagasigira mukase ngo bikunde yo bashobora kuko jewe musanzwe nogenda nkicara mugabo kubera ubugo bw'abana ntibikunda kuko sindi bubate cyangwa ngo ndabajane cyane kibaho mwanyere taho ndabarerera ngaho hafi yiwe ndabishoboye kubarera
eka n'uyu basangiye umugabo shimira imana Domitira asanzwe ari umugore mukuru avuga ko abana biwe batatu umuto afise imyaka 7 atobasigira se ngo bemere
aho rero bica bipfana nawe abona yuko yozosigara nabo bahungu biwe batatu kabahereza iyo moto yo bica bipfana n'icyumvira afise ariko ntari karashobora kubarera kuko barakaze n'uyu mugenzanje ntabo yorera nyabahungu banje barakanura simpumye
ivyo biri mu bikwega injyane mu miryango nkuko bivugwa n'abajeje intwaro musitanteri wa mine bubanza François Kazovio asaba leta kuraba uko bitunganya gushasha
uriyo twe twafise ibibazo kwavuga ko mbere leta yo dufasha kuko abo bana bacava hasi nyina akacava hasi na wa muntu avuga akagomba kwandikisha akacagira ingorane mu rugo kubera kuko uri kurodegwa n'abantu bakuze uri umwe ku mugore n'umuntu yabakwa afise abana bato bato cyusanga no nyina tamahora afise biza rero ico mbonaje mbona yuko hanini bo kwandikwa n'umugore mukuru kuko nubundi abo bagore aba yaramaze kubazana abo bana babari gwiwe umvico tuma yanga kwandikwa n'umugore mukuru kuko nivyo mbona ko vyo bavyize
bamwe mu bakenyezi babona ko ari guhohotera agateka kabo Nijimbere Silvia ari mishira hamwe dushigikirane
twega abakenyezi turaciyeweza tukabona yuko atari cyo cyo umuntu w'umugabo yoza aravuga nta ngo nzandikwa n'uwo nkeneye azanye umugore bakabyarana imbyaro 5 akacagenda akazana ubundi mugore bakaca bandikirwa iyo bageze mu butegetsi rero ukatusanga wa mugore yanditswe muri commune ni wagiye imbere ariko umugore mukuru ahafisa abana ukatusanga tawe inyuma bayeho nabi ngo uzorera abo bana ngo bakwizize imyaka ngo yo kuba hase ngo ukacuba asengwa kachata kandi urugo ariwe yararukoreye ariwe yarutanguye rukacarusigaramwe uwo mugore mutonya nibyo rero barakwiye kuri abagabo biyumvira ibintu nkivyo oye nabone sibyo ajanye umugore agira kabira kaca yihuta kuza kumwandikisha ngo leta ngo ivuganya ngo umuntu yandikwa nuwashaje nico kintu sico
twibutse ko umukenyezi yubatse bidaciye mu mategeko atategeko rimukingira ariko harayakingira abana gusa mu ntara ya Bubanza. Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, turabandanya n'ibiganiro tubafitiye mu kanya duca tubashikiriza urutonde rundi rubandanya. Urunani kwa mashirahamwe yaharanira gateka k'abana mu Burundi FENADEB rumenyesha ko amabi yo gufata abana babigeme ku nguvu yabayendase mu gihugu cy'u Burundi. Mu itangazo go runani FENADEB rwashize ahabona uno munsi rwasabye leta y'u Burundi gukwiragiza ubuhinga bwo kumenya umuvyeyi w'umuntu biciye mu gipimo c'amaraso canke ibindi biva ku mubiri w'umuntu ADN mu rurimi rw'igifaransa. Jacques Nshimirimana aramutswa ugo runani mu kiganiro haye mu kanya mugenzi wacu Yana Itangishaka yatanguye amusigurira icarico ADN.
Murakoze cyane kumbure baraza kumbabarira sinza kusigura neza ADN nk'ababinonosoye babaganga. Ariko ndaza kugerageza kuyisigura uko tuba tuyizi. ADN ni igipimo gikoreshwa mu gupima amamuko y'umuntu, mu gupima iyo umuntu aba turuka umuntu aba yamumuka ko cyane cyane kuri se hamwe no kuri nyina w'umuntu.
None mushinga nahe mu bantu mwumva bamaze gukoresha icyo gipimo bifata ikirango kingana gute kugira ngo bamenye neza yuko neza na neza uyu ni umwana w'uyu mugabo canke w'uyu mugore?
Ubundi abahinga basanzwe bakora bakoresha icyo gipimo ADN baradusiguriye neza yuko umuntu mu maraso yiwe canke mu makromosome, icyo bita makromosome ntashobora kuronka ingene ndabisigura neza mu Kirundi. Umuntu abafitemwo biranga se n'ibiranga nyina, ronko no kuvuga igice kimwe kiba kirimo biranga nyina yamutwaye inda. Ikindi gice kikaba kirimwo se, no kuvuga yateye inda nyina kugira ngo uwo muntu ashobore kuvuka. Rero iyo bapima amaraso y'umugabo bakaraba yuko biba bihuje n'umwana. Kandi icyo gipimo ni igipimo bavuga gushikisha yuko aricyo cyonyine ku isuzuma kidashobora kwihenda mu byo kwerekana isano riri hagati y'umwana na se.
Nk'uko mwabivuze mu ntangamara, twavuze ko ari igipimo kizimvye $400 y'amadolari, kandi turumva ko no mu Rwanda naho nyine ari ayo mafaranga $400. Tutavugiye leta canke umuntu ashobora kwibaza ati leta ifise ibintu byinshi muri iki gihe iritaho, harimwo kugwanya ubukene, iterabwoba, n'ibibazo vya politike n'ibindi byinshi. Ibice by'amafaranga mwosaba ko mwitangaza umwashikirije no munsi yuko leta iyo fatiye ambere gufasha abanyagihugu, mubona leta yofata nk'igice kingana gute?
Murakoze cyane. Iyo twebwe dusabye leta yacu kugira icyo ikoze kugira ngo ikwiragize ubuhinga ADN, si twebwe duheze ngo tuyibwire uburyo igarukiriza ko uko yonyine irazi uburyo Abarundi baba bafise, kandi irazi n'ico ico gikorwa coba kimaze, cyane cyane mu byo kugabanya umurindi w'ibwirirana ry'abantu, mu byo kugabanya injyane ziri mu miryango zabaye ndanse ziva kubera kuri ico kibazo cy'abantu bihakana abana babo. Mu ntumbero yo kugabanya iki kibazo cy'abana bakura batazi batse hanyuma bagatakaza uburenganzira bumwe bumwe, leta ibizi ibyo byose yuko ari ibibazo nkoramutima, kandi nayo ibijejwe kuyitorera umuti. Niyo rero igaheze ikabona iti turavye ibibazo bihari uburemere bwavyo, turabona yuko umunyagihugu asanzwe, turabona yuko umunyeshure kumbura aba yatwaye inda yitewe n'umuyobozi w'ishuri canke n'umwigisha wiwe, ashobora kuronka uburyo bungana gute igihe se ntari byo bimusabye kuja kurigirisha ico gipimo cya ADN, kuko se ntari kwiheza ngo ije kurihisha. Ikindi naco nuko mu mategeko y'u Burundi amasentare niyo yemerewe gusaba ico gipimo, bariko barondera ibyo bita amatreze de paternite, byemeza yuko uwo mugabo yitwariwe n'uwo mwigeme cyangwa n'uwo mukenyezi ari we by'ukuri se w'uwo mwana bariko baramwagiriza. Ubwo buryo bucabeza bugatangwa n'uwitwaye, sentari butanga uwo yitwaye rero niwe tweze tuba turiko turavugira ngaha kuko abenshi n'abana babigema batarasikana n'imyaka yo gushora kugira ico bakoze ngo baronke uburyo bwabo benshi n'abanyeshuri mu mashuri y'intango benshi naho baba bari mu mashuri yisumbuye naho baba barigeza benshi n'abana bagiranira ibibazo n'imiryango yabo baca babirukana kubera ko batwaye iyo mbanyi hanyuma ntibanashobore n'ukwemegwa n'uwo yayibateye ntase w'umwana uwo mukobwa abayibarutse urumva yuko atagirana ibibazo n'umuryango wiwe akagirana ibibazo n'uwo bagiranye izo ngorane akamwihakana yari yageze kumwihakana uwo mwigema akaca asubira akabura uburyo bwo gushobora kuja kuriha ya teste ADN kugira ngo ize imuruhure imukure ko uwo muruho w'ukwemeza cyangwa kwiruka inyuma y'uwo mugabo amwemeza ko ari we baryamanye nawe amwiyambura murumva yuko uwo mwigeme acabura epfo na ruguru benshi muri bo bakata mbere bahitamo kuza muri za ngeso mbi z'ubuhumbu z'ubumaraya kuko ata muntu n'umwe ata kintu na kimwe babona ari bushobore gukora cerekana neza ko uwo mwana yabyaye afite se.
Uwo twibutsa muri make mu bijanye n'ubutungane kwandikisha umwana bigenda gute, umwana yandikishwa gute yagiye nko muri komine kugira ngo avuge ko afite se cyangwa nyina, bigenda gute muri make?
Murakoze cyane. Ubundi kwandikisha umwana ngahe wacu mategeko y'iwacu umwana yandikishwa na se, ariko twarateye intambwe kubera ko nk'abo bana bavuka muri ubwo buryo bakavuka base babihakanye kera abajejwe etasi zire baca begeza yuko umwana aza kwandikwa na se, ukatusanga se yamwihakanye uwo mwana akacakura atanditse. Ubu rero hari intambwe twateye kuko abo bana barabemerera bakabandika mugabo bakaca bandikwa ko batagira ko base batazi urumva base baba babafite mugabo ntibaba bazi muri uwo mwanya baba bagiye kwandikwa. Nabo rero mu Gifaransa twita les enfants parents arashobora gukura akaba inkumi cyangwa akaba umugabo agarinda yubaka kuri karangamuntu yiwe mu kibanza cyase handitse ko parents kose atazi. Rero uyu munsi icyatumye dusohora iri tangazo ni ukugira ngo dusabe leta ishiremo inguvu mu bibazo byinshi biri kwigerageza gutorera umuti, nico naco igishiremo ishiremo inguvu. Turabona yuko ayo mateste ADN ashobora gukogwa no mu bitaro bya leta atari iz'abigenga gusa, kugira ngo tugabanye ico gitigiri cy'abana bashobora gukura bakarinda bubaka n'ingo zabo ku makaranga muntu yabo handitse ko perenkoni batse baba bariho aba babazi nabo batse baba bazi yuko abari abana babo mugabo kubera ubugaba bw'abantu bamwe bamwe b'abagabo bakabihakana kubera ko ata kintu na kimwe kiba gihari cemeza neza yuko ari base babo bana. Umwana akurana intuntu mu mutima baza ati data ni naka bashobora kuba banasa rano umuntu kenshi iyo yibarutse umwana aratora na gashusho kabakanyina cyangwa kare ashobora gukura abona tujya muntu turasa no mu kibano bakabibona mugabo mu mategeko uwo mwana ntabe yemewe nk'umwana wa naka kubera ko atana kimwe cyigeze cemeza yuko ari we yamubyaye. Iyo teste ADN yoba ikwiragijwe ikasika mu bice bitandukanye by'igihugu ico coba kimwe mu biza gutorera umuti iki kibazo cy'abana bakora batazi base hamwe n'ibindi bibazo bitandukanye bijanye n'igwirirana ry'abantu ku murindi udasanzwe.
Kuri icyo kibazo nyine
umuntu umwe w'umugabo ashobora kubyara n'abana 10 cyangwa 50 hatiye hose mu mwanya muto cyane, biroroha kumenya abantu baba bigenza nk'impene z'umuci maze bakabafata bakabahana.
Impene z'umuci ariko akenshi mushinga nahe turatuma urutoki ku bagabo kuri ibibazo bijanye nuko abana batazwi na base cyangwa abo bagabo, turatuma urutoki kenshi ku bagabo. Hari ikibazo cy'abagore cyangwa abigeme nabo nyine usanga bavyara abana 4-5 bose bakaba batandukanye base, naho kumbure murashaka kuvuga tujya mwana sa n'ujya mugabo bo ntiboba nabo aribo kibazo gikomeye mu miryango gikwiye guhagurukirwa. Aho umwigeme umwe cyangwa umugore umwe bafite abana 4-5 badasangiye se, ugasanga ibyo mufata amafaranga menshi kugira ngo azaramenya se wabo bana.
Murakoze cyane kandi ndanezerewe ko icyo kibazo ndakibajijwe n'umuntu w'umupfasoni nka mwebwe. Iyo tuvuze umwigeme, kuba umwigeme byonyine
muri societe niyo yacu kandi singahe wacu gusa ni ku isi yose umwana w'umwigeme abari vulnerable abari vulnerable kubera uko kuntu nye nabari umwigeme no kuvuga nimba bagiye gukina n'abana b'abahungu barakina ingaruka bizikagaruka kuri wa wundi kubera ya etado vulnerabilite abarimo umwana w'umwigeme agiye gukomera amasi umuntu atindagowe ngindaro nabuze aho ndara iyo ndari umuntu arayimuha mugabo akarara abaye umukenyetsi wiwe sico kimwe no kumuhungu umuhungu ashobora gusaba indara ashobora kumara n'ukwezi ntihagire byinshi bimuba ko nk'ibyo ashobora kuba ku mwana w'umwigeme rero iyo tuvuze aba bana b'abigeme cyangwa abakenyezi bashobora gutwara inda ku bagabo batandukanye twebwe mu mashyirahamwe ntiduhora twihutira kubakondana nk'uko umengo ko bari kutifata neza ko bari kutiha agaciro cyangwa kutihagarara ariko tubanza kuraba n'ibihe tuba turimo kuko yaba bose batifata cyangwa ngo bihagarare ko mu ndwi imwe tworonka abana benshi cyane bavuka mugabo kuba hariho bamwe bifikira n'abandi bidafikira nuko abo bifikira haba hariho ibihe baba barimo bidasanzwe ibyo bihe rero baba barimo bidasanzwe nibyo nagomba ko abatwumviriza batahura bashobora kuba bari mu bihe by'ingorane zidasanzwe bashobora kuba bari mu bihe by'ubukene bashobora kuba bari mu bihe umuntu ahendwa n'uwo mukijiji none nka bamwe bafatwa ku nguvu n'abantu baba bitwa ko bihebeye Imana agiye kwirega na bamwe bafatwa ku nguvu n'umwigisha atatumwigisha niyo ashobora kubahuka ibyo urumva uwo mwana muri icyo gihe ntitumufata yuko ari kigaba aba yaguye mu mutego kandi uwo mutego aguyemo akibagira ya vulnerabilite yiwe hanyuma aguye muri uwo mutego amaze gutwara inda kuko mubazi yuko gutwara inda ari ibintu biba byoroshye cyane amaze kuyitwara iyo nda ntayikorora yikoreye acafungwa amaze kuyitwara ategerezwa kubyara hanyuma amaze kwibaruka yibaruka umwana wa mbere umuryango ukamuta ukamuheba abasaza be bakamwiruka inyuma inshuti zikamufata nk'ikigaba muri sosiyete nta kibanza bagifise nta jambo bagifise kugira ashobore kubeshaho wa mwana ntamupfireko usanga agiye gusubira gutwara iyindi ndigira kabiri
bigenda gute ngo aje kubyara bigenda gute ngo
kuri umwe wa mbere aza kuwundi agira kabiri
none bigenda gute mushinga nayo nshimira Imana bigenda gute kugira ngo
bafise batse batandukanye
bigenda gute none ko arinda aja kuvyara wundi umwana wa kabiri wa gatatu wa kane kubera izo ngorane aba arimo z'ubukene
cyane rwose birashika bamwe mu matemonyaje tuba tumaze kwegeranya byinshi cyane ari ibyo bifitiye usanga bafite abana badasangiye base baba bafitiwe n'ingorane nka bene abandi nabo hari abo bifitira kubera ukutamenya cyane cyane bataba bazi bimwe by'amametode contraceptive bataba bazi niyo babigirira ugasanga kubera kwijajara yaguye mu ngorane atari yiteze rega benshi muri abo babyara objectife yabo ntiba ari iyo kubyara nabo nyine baravuga yuko baba baguye mu isanganya kandi iryo sanganya baba baguyemo arinze atwara inda uwo mwana ategereza kumubyara kuko ni itegeko nta muntu ashobora gukorora inda ngaha mu Burundi mu mategeko yacu gukorora inda ni icyaha rero baca batinya gufungwa izo nda bakazibyara si bose hariho abashobora kwinyegeza bakabikora mugabo uwo guzuraniye ko agafatwa arafungwa naho aba ari umwana icyo ni icyaha kitihanganirwa na gatoya
kanya rero turasezerana ariko imbere yuko dusezerana ndababwire muri make kwigenekerezo rya 18 z'ukwindwi uko umwaka utasha makungu ahimbaza umunsi wahariwe Nelson Mandela yahoze ayoboye igihugu cha Afrika y'Epfo akaba yarabaye n'umuhuza matati y'Abarundi. Nelson Mandela usivye ko yabuje Abarundi yanabafashije kugera ku masezerano yitiriwe Arusha. Umunsi wa Mandela rero, Mandela Day, washinzwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu 2009 hamuhimbazwa ubwa mbere mu 2010 mu ntumbero yo guhamagarira amakungu kwama yazirikanye ibikorwa byo guharanira amahoro. Umusi Mandela yashira ibimwe muvyo umuhisi Mandela yashira imbere. Nuko rero no kuri kano karirimbo ndabasezereye ko kitwa Kama Mandela karirimbwe n'Abarundi, abaririmbyi b'Abarundi bagiye hamwe Mandela amaze gushengera barakaririmba kugira ngo bibutse bimwe muvyo yakoze. Mugira umusi mwiza. Madiba, Sakutanda, Songe Barundi, East Africa, Baka, West Africa.